Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese kuri uno munsi wa mbere itariki zitandatu z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri studio gatanu muri kumwe na Oriane Itangishaka
na Fideli Niyongabo nanje ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro byacu.
Twe kuburanisha imanza twashyikirijwe ni nk'uko ntizagenda zishakisha ba Big Fish ngo tubaburanishe.
Uyu ni perezida wa sentare y'ikirenga mu Rwanda, Professor Sam Rugege, avuga ku ngorane sentare zo mu Rwanda zigira mu kuburanisha ibibazo bya ruswa. Ni mu kanya gato mu makuru y'ibiyaga binini.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yanungitse abamuserukira muri Haiti mu birori byo kurahira bya perezida mushasha Jovenel Moïse.
Muri Amerika kandi Perezida Trump yabwiye Abanyamerika kuzotunga urutoki umushikirizwa manza James Robert mu gihe hogira igishikira Amerika mu bijyanye n'umutekano.
Abanyanigeria bariko batera bakurikiranira hafi kurushiriza ivyerekeye amagara ya Perezida wabo Muhammadu Buhari.
Kubijanye n'ingwano muri Siria, akagwi k'abahinga kahuriye muri Kazakhstan kugira kige ikibazo cy'amasezerano yo gushira ibigwanisho hasi. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahereye hano muri Amerika. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yabwiye Abanyamerika ko mu gihe hogira igishikira Amerika vyobazwa umushikirizwa manza yahagaritse itegeko ryiwe. Iryo tegeko ryabuza abimukira bava mu bihugu indwi bigwiriyemwo abayisilamu kwinjira muri Amerika. Ivyo yabishikirije kuri uyu yabishikirije jo kuwa Imana itariki zitanu z'uko kwezi kwa kabiri inyuma yaho mu mpera z'indwi umushikirizwa manza wo muri leta ya Washington James Robert ahagarikiye ivyagateganyo itegeko ryasinywe na Perezida Trump. Iryo tegeko rivuga ko abimukira bimuka bava muri Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria na Yemen boba barabuzwa kwinjira muri Amerika mu kiringo cy'agateganyo cy'imisi 90. Sentare nkuru isubiramo imanza muri leta ya San Francisco kuri w'Imana nayo nyene yaranse gushigikira ivyasabwe na Trump ko iryo tegeko ryoshirwa mu ngiro. Inyuma y'iyo ngingo ya sentare abakozi bakora ku mbibe baciye basubira kwemerera abafise uburenganzira arivyo bita visa kwinjira muri Amerika, eka n'amashirahamwe y'indege yaciye asubira gutwara indege ziva muri ibyo bihugu indwi vyari vyarahagaritswe kwinjira muri Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC tukiringaha muri Amerika. Perezida waho Donald Trump yarungitse abamuserukira mu gihugu cya Haiti mu birori byo kurahira bya perezida yavuye mu matora muri icyo gihugu Jovenel Moïse bizoba ejo kwa kabiri. Itangazo ryo mu biro kwa perezida Trump rimenyesha kuwunganiye umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika ku bibazo bya politiki Thomas Shannon azoyobora umugwi w'abaserukira perezida Trump muri Haiti. Jovenel Moïse yitoje ku ruhande rw'umugambwe w'uwahoze ari perezida wa Haiti Michel Martelly yatsinze no hafi y'ibice 56% by'amajwi mu matora yo ku itariki 20 z'ukwezi kwa 11. Mu kiganiro aherutse guha itorokanizo ry'amakuru ry'abongereza Reuters yigereranije na perezida Trump yatangaje ko bombi ari abagwizatunga kandi ko ikintu abagwizatunga bahurira ko ari ugushika ku migambi bishinze. Perezida yavuye matora muri Haiti Jovenel Moïse avuga ko bazokora uko bashoboye kugira babone ko bubahirije ivyo bemereye abanyagihugu yatangaje ko atawazokumira ko abanya Haiti bategerezwa gukorera hamwe.
Akagwi k'abahinga kahuriye uno munsi ku mugwa mukuru wa Kazakhstan kugira kige ikibazo cy'amasezerano yo gushira ibigwanisho hasi mu ntambara ya Siria. Intumwa ziva mu Burusiya, Turkiya, Iran n'ishirahamwe mpuzamakungu murantunga zagiranye inama Astana kuri uno munsi wa mbere ku nshuro ya mbere. Bariko bariga ibibazo bitandukanye harimo ukuntu bogenduza ibikorwa vyo kugenduza amasezerano yo gushira ibigwanisho hasi bariko kandi biga ibijanye no kutayarenga ko kimwe n'uburyo boshobora kurungika imfashanyo zo kugarukira imbabare muri Syria intwaro ya President Assad nico kibazo nyamukuru gihanze utwigoro turiko turagirwa n'ibihugu bitandukanye biriko bigerageza gushika ku masezerano y'amahoro muri ico gihugu ONU yarateguye umugambi usaba ko handikwa ibwirizwa shingiro rishasha hakaba n'amatora mashasha y'umukuru w'igihugu yamara ibihugu bishigikiye intwaro ya Assad harimo uBurusiya na Iran bivuga ko Assad akwiye kuguma ku butegetsi.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mwandanya kumviriza amakuru twabateguriye. Abanyanigeria bariko batera bakurikiranira hafi kurushiriza ivyerekeye amagara ya prezida wabo Muhammadu Buhari. Byari bitegekanijwe ko Buhari muri kigihe afise imyaka 74 asubira ku kazi kiwe uno munsi wa mbere mu gitondo ku mugwa mukuru wa Nigeria Abuja inyuma y'akaruhuko ku mugwa mukuru w'Ubwongereza Londres. Yamara ku munsi w'Imana ku muhingamo ibiro vyiwe byatangaje ko azokongereza ikiringo ciwe mu Bwongereza abitegetswe n'umuganga wiwe. Ivyo kubera yararindiriye ivyavuye mu vyo yipimishije kubijanye n'amagara yiwe mu gihe amaze mu Bwongereza. Ivyatangajwe n'ibiro vyiwe vyatumye hasubira ku burukurukuru ku magara yiwe. Nta kintu kinini yakoze kugira humuriza abanyagihugu bafise amazinda kubijanye n'amagara yiwe.
Ubwihute bushasha mu vy'indege inyuma y'amasaha 16 n'iminota 23 mu kirere indege ya Qatar Airways yashitse ku butaka bw'igisagara ca Auckland muri Nouvelle-Zélande kuri uno munsi wa mbere. Iryo ryabaye rya mbere ku isi indege imara ayo masaha yose mu kirere. Ugo rugendo rwatanguye i Doha muri Qatar rungana n'ibirometero 14,000 533. Ugo rugendo ruruta rwahora ari rwa mbere rurerure ku isi rwagizwe ku masaha 15:15. Ugo rugendo nago rukaba rwari rwaragizwe n'indege ya Societe Emirates Airline rwava i Dubai gushika Auckland mu gihugu cya Nouvelle-Zélande nyene. Akbar Al-Bakr, umuyobozi mukuru w'isosiyete yakoze iyo ndege y'ubwoko bwa Boeing 777-200, yavuze ko urwo rugendo rwabaye intambwe ikomeye. Urwo rugendo rw'imboneka rimwe rwagizwe n'abadereva 4 abandi bakora muri iyo ndege 15 mu kiringo c'urugendo abayikoramwo bazimanye abantu ibikombe vy'ivyayi n'amakawa bigera ku 1,000 ibindi binyobwa bigera ku 2,000 n'imfungurwa z'abantu 1,034.
Umushikiranganje ajejwe ubutungane bw'igihugu ca Romania yatangaje ko aza gushira habona uno munsi wa mbere ibiri mu itegeko rishasha rigwanya ibiturire mu gihugu. Ivyo bibaye inyuma ya leta y'ico gihugu yiyamirije itegeko rya leta ryari kuba ryakingiye ikibaba abanyepolitike batari bake mu kutabakurikirana ku vyerekeye ruswa. Iyo ngingo ya leta y'umushikiranganje wa mbere Sorine Grindenu yafashwe mu gihe abanyagihugu isinzi bari mu myerekano bari buzuye mu kibanza Victory Square citirwe insinzi ku mugwa mukuru wa Romania Bucharest ku munsi ugira wa gatandatu bikurikiranya mu myerekano. Iyo myerekano ibonwa n'abantu benshi ko ariyo myerekano ikomeye cyane yiyamiriza leta kuva umutegetsi w'umukomunista yatwaze igitugu Nicolae Ceaușescu atembagajwe mu mwaka w'1989. Abantu 1,500 bari mu myerekano barabandanije kuzura mu kibanza cya Victory Square gushika amasaha kuze yo mu ijoro. Ivyo naho leta yafuse itegeko ryari kwihoza ivyaha bimwe bimwe bijanye na ruswa. Leta yatangaje ko iyo ngingo yari ikenewe kugira ibigabanye ibitegiri umurengera vy'abantu bari mu mabohero muri kimwe mu bihugu vyasinzigashwe na ruswa kurusha ibindi bihugu vyo mu karere k'Uburayi. Nta kinini iyo ngingo yatangajwe mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu yakoze kugira igabanye igitigiri cy'abagize imyerekano ku munsi w'Imana. Amashirahamwe akomeye ajeje gutabara ariko asaba ihagarikwa ry'umuco wo gucacura ku bice vy'irondoka ku bigeme n'abafasoni. Uwo muco uragira ingaruka zikomeye ku miliyoni n'imiliyoni y'abigeme n'abafasoni ku isi. Hafi y'abigeme n'abafasoni miliyoni 200 baracacuwe ku bice vy'irondoka ku isi. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ritangaza ko kw'abandi bigeme imiliyoni zitatu benshi muri bo ari munsi y'imyaka 15 babandanya gucacugwa ku bice by'irondoka uko umwaka utashe ishyirahamwe ONU rimenyesha ko igice cy'abigeme n'abafasoni mu bihugu bya Misiri, Ethiopia na Indonesia bacacuwe ku bice by'irondoka. Ishyirahamwe ONU ritangaza ko intambwe ziriko zirashikwa ko mu nzira yo gukuraho uwo muco. Ishyirahamwe ONU yamara imenyesha ko izindi ntambwe zigitegerezwa gushikwa ko kugira uwo muco urangire burundu mu mwaka w'2030.
Buriko mwumviriza radijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2, mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice 3.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri we akaburungu radio yacu vewa akaburungu com.
Ubuhano umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda. Ubutungane bw'u Rwanda butangaza ko bikigoranye gutahura ibyaha bya ruswa iri mu kurugero rwo hejuru. Mu kiganiro ubwo rwego rw'ubutungane bwahaye abamenyeshamakuru muri indwi yahariwe kugwanya ruswa mu masentare, abayobora urwo rwego bavuze ko abatwara abagenzi kuri moto n'abashoferi b'imodoka aribo bari ku nsonga mu butungane bwa mu batanga murantunga ruswa. Inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Batangiza icyumweru bisi cyo kurwanya ruswa mu nkiko, abahagarariye inzego z'ubutabera mu Rwanda babwitangazamakuru ko ibyaha bya ruswa n'ibyaha bimunga ubukungu bw'igihugu mu Rwanda bidakabije. Profesori Sam Rugege, perezida w'urukiko rw'ikirenga, yabwiye abanyamakuru ko kuva mu ntangiriro z'umwaka ushize wa 2016 imibare y'imanza z'ibyaha bya ruswa bafite ari 324. Perezida w'urukiko rw'ikirenga yavuze ko imibare y'igihembwe gishize igaragaza ko imanza zaciwe ari iz'abatanze ruswa iri hagati y'amafaranga 300,000 to 500,000. Mu gihe watanze ruswa y'amafaranga menshi ari 500,000, abatwara abagenzi kuri moto n'abashoferi b'imodoka, ubutabera bubashyira ku rupapuro rw'imbere nka bamwe mu bakunze kugaragara mu gutanga ruswa. Bari kuri 14 muri 35 by'imanza zaburanishijwe. Iyi mibare ariko iratera gushidikanya gukomeye kubera imwe mu mishinga migari ikunze kudindira bikavuga ko nyirabayazana ari ruswa, kandi bikarangira ntawe ukurikiranwe kubera bamwe mu bahawe iyo mishinga bari abanyabubasha. Abanyamakuru babajije abakuriye ubutabera impamvu ababigiramo uruhare bahawe izina ry'ibifi binini badakurikiranwa. Profesori Sam Rugege avuga ko impanza nk'izo ubushinjacyaha n'ubugenzacyaha butajya buzishyikiriza inkiko.
Twe tuburanisha imanza twashyikirijwe. Inkiko ntizagenda zishakisha ba big fish ngo tubaburanishe.
Madame Agnes Mukagashuje, umushinjacyaha mukuru wungirije, asobanura ko impamvu ibifi binini batamenyekana mu gutanga no kwakira ruswa bafite amayeri ahambaye, bityo ko kubabonera ibimenyetso byo guheraho babakurikirana bitoroshye.
Nuko usanga akenshi ba bantu tuvuga ko bakomeye, iyo bajya gukora icyaha cya ruswa barabanza bakabitekerezaho, bakabikora no mu buryo bushyitse cyane burimo amayeri menshi, ku buryo baba bavuga bati nkora iki ngiki, ningikora reka ndebe niba hari ikimenyetso kizaboneka ku buryo shobora kuba nafasha.
Ubwo bagaragazaga ibipimo by'uburyo ruswa ihagaze mu Rwanda mu kwezi gushize, Madame Marie Imakire, ingabire ukuriye umuryango urwanya ruswa n'akarengane Transparency International Rwanda, yatunze agatoki urwego rw'ubutabera nka rumwe mu zikomeza guha intebe ruswa.
Niba ari amategeko nashyirwe mu bikorwa, n'uwo ngo agomba kuyashyira mu bikorwa natayashyiramo nawe abikurikiranweho, kubera ko hari ibintu bikwiye guhinduka. Hari ikintu abacamanza bihishe inyuma cyitwa ngo yaruciye uko abyumva. Nimba ufite imyumvire ituma ukingira ikibaba umunyabyaha, ubwo nawe ukwiye kubuva muri ubwo bucamanza, kuko imyumvire yawe ntijyanye nabwo, izatuma udafasha ko ikibazo gikemuka. Ngira ngo iki ni ikintu abantu bakwiye gushyiramo imbaraga nyinshi.
Inzego z'ubutabera zirakangurira abandi kugendera kure ruswa n'igisa nayo, mu gihe nazo zemera ko zitari shyashya. Profesori Rugege akavuga ko imibare y'abacamanza barya ruswa iri hasi cyane. Imibare ya Minisiteri y'Ubutabera mu Rwanda igaragaza ko kuva mu 2005 kugeza ubu hamaze kwirukanwa abacamanza 16 n'abanditsi b'inkiko 22 bazira ruswa, n'indi myitwarire iganisha kuri yo. Imibare kandi ikomeza igaragaza ko mu mwaka ushize wa 2016 abahamijwe ibyaha bimunga ubukungu bw'igihugu basaga 1,000 bangana na 73%, mu gihe abandi 27% bo babaye abere. Ruswa y'ubwayo munani numwe kwijana bahamwa n'ibyaha 19% bakababere. Inzego zitandukanye zifuza ko hajyaho urukiko rwihariye rwajya ruburanisha ibyaha nk'ibi. Perezida w'urukiko rw'ikirenga avuga ko hari umushinga w'itegeko ukiri mu nteko ishinga amategeko ku buryo hazabaho urugiriko rukorera mu rukiko rwisumbuye kuko asanga ruswa itari icyorezo mu Rwanda byatuma bashyiraho urukiko rwihariye. Ibyegeranyo bikunze gutunga gatoki igipolisi, ubucamanza n'inzego zibanze mu bazi imbere mu kurya ruswa n'urugamba abategetsi bashyize imbere umunsi ku wundi. U Rwanda ruza ku mwanya wa gatatu muri Afurika mu bihugu bitihanganira icyaha cya ruswa. Gusa iyo uganiriye na bamwe mu batanga ruswa ntibabura kwemeza ko yahinduriwe isura. Uyijwi rya Amerika yarindiye umutekano avuga ko kimwe mu bitiza umurindi ruswa ari uko zimwe muri za serivisi ziboneka bigoranye kubera amananiza y'abagombye kuzitanga.
Kubera ko kubaka mu mujyi wa Kigali bisa nk'aho bigoranye, buri muntu wese yitwa ko ari umuyobozi ushinzwe icyo gikorwa ashaka kwaka ruswa, gusa ikibabaje y'ababana yuko kagenda bakanabigukorera byashaka byuko byiza.
Byigeze bikubaho?
Yego byambaye. Njya gushaka icyangombwa ndakeka nigeze kujya mu karere. Icyo gihe ndumva narasanze umuntu twumvikana ko ngomba kumuha amafaranga 1,500 ambwira ko ari buhitabe nkorera ariko ntabwo byabaye.
Kuki umuntu yatanga ruswa kugira ngo serivisi ikemuke kandi n'ubundi byanditswe ko umuntu agomba guhabwa serivisi?
Aje serivisi aho ushaka ibigoranye witabaye gukorera byihuse na byo ukabona bitapfa witabikunda bite no gushaka guca ku muntu akakubwira ngo uretse banze babigenze gutya na gutya banze babigenze gutya na gutya bakanya bakudindiza aho kugira ngo abone ko wadindira kandi ikintu ugomba ugikeneye cyane bikaba ngombwa yuko wanywa n'ubwo buryo kikava mu nzira kugira ngo ukomeze usiragire.
Uburenganzira ntibugurwa, dufatanye guca ruswa niyo nsanganyamatsiko bari mu nzego z'ubutabera bihaye muri iki cyumweru cyo kurwanya ruswa mu nkiko. Eka bagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
Uruhagarara
nahumiwe mbega mana yanjye ibi bintu tuzobikura gatwa imbere.
Ukwikekana
ehe mwishwanje tugasamara baradufye ta twese
banirumve ko
unje kwisuka mu bitanda ishwi data wanje ntibizohava bimpitana ishwi da
abuba ukaguhagararira neza
twaze biraturaba turake ibintu byangare tubone byongera nisinye
abandi bahise mu rukundo.
Shiri wanje urukundo ngukunda ruruta byose ivyuko uri umusereko nanjye nkaba umurengero mafu.
Niki kina muri kirukuri kwijwi rya Amerika imisi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba.
Umviriza biyage n'abandi.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Rwanda. Leta imaze gutanguza umugambi wo gutanga ku buntu imfashanyo ku bana bari munsi y'imyaka 5 n'abagore bibungenze. Bigaragara ko bafungura nabi. Ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi.
Umurenge wa Bumbogo n'umwe mu mirenge igaragaramo umubare munini w'abana bari munsi y'imyaka 5 bagaragarwaho n'imirire mibi. Umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Bumbogo Madamu Uwimana Louise Kabera avuga ko mu midugudu 24 igize uyu murenge babaruyemo abana barenga 78 mu bana 1000 bapimwe bagaragaza imirire mibi. Uyu muyobozi avuga ko ariyo mpamvu bafashe gahunda yo guhuza ababyeyi bakigishwa uburyo indyo yuzuye itegurwa. Mu murenge wa Bumbogo ababyeyi n'abana babo bari benshi baje kumva inyigisho z'uburyo bategura indyo yuzuye bifashishije ibyo biyezereza. Ababyeyi baganiriye n'Ijwi rya Amerika bavuga ko kugaburira abana babo indyo ituzuye akenshi babiterwa n'ubukene.
Oya nywa igikoma kuko amata ntabwo washenye afitiye.
Ubu ntanywa amata na rimwe?
Ntabwo ikintu cyitwa amata kiramugira mu nda.
Njyewe natekaga ibihe n'ibishyimbo nkabahereza rwose kandi ibyo cyane aboneraga ubushobozi. Njyewe amaveterave, inyanya, imboga, amavuta, utuntu twose nabonye nabonye nta bushobozi nabonera.
Nanjye natekaga ibishyimbo impo n'ibirayi nkamuhereza kabinanirwa ubwo nyine yabinanirwa kubera banabushoboza umuntu aba afite akamwihorera nuko ubuzima bugakomeza.
Ku murenge hari hashyizwe ibyo guteka binyuranye byazanywe n'ababyeyi ubwabo, abaganga bagafasha abaturage kwerekana uko indyo yuzuye itegurwa. Ni amasomo ababyeyi bemeza ko bungukiyemo byinshi batari bazi.
Nabyize nko kuri guteka ibishyimbo nabifata nkabiteka bikantwara umwanya muremure. Batwije ko umuntu azabironga inshuro eshatu, ya kane akaba ari kubyinuriramo ukabipfundikira ukajya mu kazi kawe, aho uviriye mu kazi ukabicanira ni iminota 10 biba bihiye.
Umuntu yafataga nk'ibyo birayi agashyiramo ibishyimbo akagaburira abana ariko numva rwose wenda sinabibona byose nkuko babitweretse ariko nkumva wenda nk'ibintu by'imboga najya mbishaka
nkuko tubonye yuko tugomba gufata igitoki tugashyiramo karoti indagara pavuro n'imboga mese tukabaha n'ibintu bituruka ku matungo
muri rusange bababyeyi bemeza ko hari byinshi bamenye byafasha abana babo kutagira imirire mibi ariko nanone bakavuga ko ibyo basabwa nk'ibikomoka ku matungo nk'amata amagi bikibagora kubibona umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Bumbogo madamu Uwimana Louise Kabera avuga ko kudaha abana ibikomoka ku matungo ari amakosa kandi ababyeyi bashobora kubibona mu gihe babishyizeho umutima
hari ukuntu umuntu yabona amata niyo yaba adafite inka mu rugo
urabona aba bana bangana gutya nta n'umwe uranywa amata si ikibazo ubungubu
ni ikibazo niyo mpamvu mu bukangurambaga bugenda bukorwa dushishikaza ababyeyi kumwumvisha no kumusobanura icyo umwana wakwiriye kugira ngo icyo adafite amenye ko yagikura ku muturanyi ariko nanone ntago wajya kumubwira ngo agomba kubona amata byanze bikunze niyo mpamvu tumubwira n'ibindi bishoboka byasimbura nk'izo ndagara kugira ngo akoreshe amafaranga aho harimo n'uruhare rw'abagabo ayakoresha wenda muri ibyo byo kunywa inzoga ahubwo atekereze ku mata yaba kuri we ndetse no ku mwana cyane ko haba harimo nabonza
mu rwego rwo kunganira ibyo ababyeyi bigishwa mu midugudu yabo bijyanye no gutegura indyo yuzuye leta irateganya ko guhera muri uku kwezi kwa kabiri mu Rwanda hamaze gushyirwa uruganda rw'abikorera ruzafasha gutegura no kubika neza indyo yuzuye buri muntu wo mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe ubuzagaragaza ibimenyetso by'imirire mibi azajya ahabwa inyongera ndyo yateguwe ku buntu ubushakashatsi bwakozwe umwaka ushize bwerekana ko abantu bari muri iki cyiciro bakaba miliyoni imwe n'igice Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye
tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo
twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza Ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
Ni ku isaha ya 12 ngice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro
Ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanje
ni cyawe
ni cyacu
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC uno munsi kuwa mbere Abarundi bahimbaje imyaka 26 irangiye umunsi w'ubumwe wubahirijwe Abarundi bahimbaje uwo munsi mu bice bitandukanye mu gihugu mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye n'umwe mu rwaruka rw'u Burundi Lionel Ndayizeye avuga ko Abarundi berekanye ko bafatanye mu nda naho habaye ibibazo vya politique vyagiragije kubacanishamwo reka tubatega amatwi mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Frederic Nkundikije
atwebwe ku giti cy'ugwaruka turabona by'ukuri yuko ubumwe uno munsi tuvugana nk'uko uno munsi bahimbaje imyaka 26 ubumwe bubayeho kugwaruka by'ukuri urabona yuko urabye ugerageje urabona yuko ubwo bumwe burahari kiretse abantu bamwe bamwe bagomba kubutosekaza mugabo urabona yuko ubumwe by'ukuri buhari ku ruhande
rw'ugwaruka muravuze ko umwe buhari ariko muri iki gihe Lionel nk'uko mubizi hariho uruhagarara rwa politike rwateye kuva mu mwaka w'2015 hanyuma mukamuzi ko abarundi batari bake bari hanze y'igihugu ubwo umwe bwifashe neza
by'ukuri niko nk'uko nandabivuze nyene ubu bumwe burahari navuze yuko abantu babutosekaza n'abanyepolitike ku mvu zabo ugabona uno munsi ugwaruka rurahurira mu maseminari atandukanye rurahurira mu makurasa atandukanye ukabona yuko ugwaruka rugo na rimwe ukabona yuko ugwaruka ruri hamwe mugabo ku nyungu z'abanyepolitike bamwe bamwe urabona yuko bagerageza uburyo bwose ubwo bumwe kubutosekaza kugira ugwaruka dusanzare urabona uno munsi hari ugwaruka rwasanzare mu bihugu bitandukanye rwahunze bivanye n'abanyepolitike bamwe bamwe barusugumiye mu bintu hama bivanye n'abandi nabo barabahereza amatwi
ikintu cyokorwa kugira ngo ubumwe butsimbatare cyane cyane mu ngwaruka ikano mu banyagihugu bose ni inkike
kintu by'ukuri baravuga ati mu Burundi baravuga ati umwira urava ibukuru ugakwira hose by'ukuri twakwirinde abanyepolitike abo baturuta muri politike by'ukuri bamanze bagira ubumwe kuko urabona ko atabumwe bafise kuko urabona yuko ari inda zabo nubona yuko nibamara kuja hamwe abo banyepolitike hagati yabo kuko urabona n'ubu biri kuberavugwa n'intumbi byo kucanamwo imigambwe icacanamwo abari bagize mu masosiasiyo y'imigambwe abo banyepolitike urabona ko bakora canamwo urabona ko atabumwe bafise igihe rero mu migambwe canke mu ma mu mwabonye politike bakomakomeye atarubumwe bafise bagerageza ibyo byose no kubitwara mu gwaruka rero ikintu mbona by'ukuri ni ukengurukira abarundi cyane mushiki yose hatu ko turavugana urabona yuko abarundi by'ukuri bari sude urabona yuko abarundi by'ukuri batahuye ikintu cy'ubumwe kuko urabona yuko hari ibintu duhitiyemo ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi twebwo ugwaruka twaragiye mu ibarabara bamwe baraje mu barabara barapfa abandi barangara ubwo urabona yuko hari abanyepolitiki bamwe bamwe uno munsi ariko arahamagarwa mu biganiro ukabona yuko ariko arahamagarwa kugira batahe mugabo bakibagira yuko hari ugaruka rwapfuye ugaruka rwahinzwe turaje mu bintu bitagira mitwe n'amaguru uno munsi twibagiwe kuko nta ngaruka rukuru hamagarwa ngo muri politiki bamwe mu biganiro hama barundi nabo by'ukuri urabona yuko mbere basigaye baruta abanyepolitike urabona yuko abarundi bari hamwe kurusha abanyepolitike kuko abanyepolitike ubu barasanzaye ariko urabona yuko abarundi bari hamwe kurusha abanyepolitike n'intambwe rero nkuru bomye yuko abanyepolitike bufuma basanzara uri yuko abarundi bosanzara kuko igice kinini kigizwe n'abarundi bato bato ariko urabona yuko abarundi bari hamwe ukuri ugwaruka gushinga ingufu hamwe rugacagura ikinini cyiza rukaja hamwe rugategura kazoza kwa kabo batarinje kuraba ati ubya ava mu mugambo uriya cyangwa ava mu mugambo uriya kuko ntawe uhoraho yabaye ntawe uhora ku ngoma abarundi boja hamwe ugaruka twoja hamwe tukagirunani tukarondera kazoza k'igihugu cyacu aha mu Burundi.
Lionel Ndayizeye urakoze cyane gose ku kanya waduhaye.
Turasozera ibiganiro byacu byo muri aka kanya ariko mbere yaho reka tubabwire incamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi twabashikirije. Tubabwiye ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Trump abwira Abanyamerika ko nihagira ikiba muri Amerika bazobibaze umucamanza ariko ararengera itegeko ryiwe agaha uburenganzira ku bantu baturuka mu bihugu indwi bigizwe ahanini n'Abarabu kwinjira muri Amerika kandi yarasohoye itegeko ribibuza. Muri imwe mu matangazo ashikiriza abicishije ku rubuga rwiwe rwa Twitter, umukuru w'igihugu cya Amerika yanditse ati sinumva ukuntu umucamanza ashobora gushira igihugu mu kaga nk'uko.
Tukivuga ko vyerekeye President Trump yarungitse abamuserukira mu gihugu cha Haiti mu birori vyo kurahira vya president yavuye mu matora muri ico gihugu Jovenel Moïse izoba ejo ku munsi wa kabiri.
Twabwiye kandi ko akagwi k'abahinga kahuriye ku mugwa mukuru wa Kazakhstan kugira kige ikibazo c'amasezerano yo gushira ibigwanisho hasi mu ntambara ya Siria. Intumwa ziva mu bihugu nka Uburusiya, Turkiya, Iran n'ishyirahamwe rya ONU zagiranye inama i Astana kuri uno munsi wa mbere ku nshuro ya mbere.
Tubabwiye ko Abanyanigeria bari kubatera bakurikiranira hafi kurushiriza ivyerekeye amagara ya perezida wabo Muhammadu Buhari vyabitegekanijwe ko Buhari muri iki gihe afise imyaka 74 asubira ku kazi kiwe uno munsi wa mbere mu gitondo ku mugwa mukuru wa Nigeria Abuja inyuma y'akaruhuko ku mugwa mukuru w'igihugu cy'Ubwongereza Londres.
Ubwihute bushasha mu vy'indege nyuma y'amasaha 16 n'iminota 23 mu kirere indege ya Qatar Airways yashitse ku butaka bw'igisagara cya Auckland muri Nouvelle-Zeland kuri uno munsi wa mbere iryo ribaye irya mbere ku isi indege imara amasaha yose mu kirere. Ani naho rero duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye muri kano kanya turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma turashimiye kandi namwe mwese mwaduteze amatwi kuri mikro hano i Washington DC mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Fidel Niyongabo wafashije ibiganiro akavyegeranya nifatu ari maskara ku buhinga bw'ivyuma dushimiye ingenieur yadufashije ku izina ry'abagenzi banje bose tuwifurije ibihe byiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.